Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Turi ku munsi wa kane n'igerekezo rya 20 ruheshi nchuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahanika ze mu makuru twateguriye kuno munsi amakuru mugiye gushikizwa na Jean Claude Ninahazwe ko mwamaze kuvyumva amakuru tugiye kubashikiriza kabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imyaka ine umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi ntaco abarundi biteze kuri ubwo butegetsi ivyo nivugwa na Francis Rohero arongoye umugambwe Fraternité Patriote ineza ngo kuko umugambwe CNDD-FDD kuva ushitse ku butegetsi ata migambi wari ufise yo guteza imbere abanyagihugu mu ntumbero yo gushimira Imana ku myaka ine umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi kuri wa kane umuryango wiwe watanguje igikorane cy'imisi itatu muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro cyo gikorane kikaba cyatwaye amafaranga angana miliyoni amajana atatu y'amarundi yatanzwe n'abanyagihugu bo muri iyo ntara n'abahakorera ishyirahamwe rikomeye rikabona ko ari ubusuma budasanzwe muraza kubikurikira mu makuru y'impunzi kugenekezo rya 20 ruheshi umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi uyo munsi ukaba ushitse mu gihe impunzi z'abarundi ziri mu bihugu byo muri kano karere cyane cyane mu bihugu cya Tanzania zibayeho mu magogwa atagira izina bishikirizwa n'urunani rw'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike agaharanira agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vikar avuga ko impunzi zidasiba guturubikwa ndetse igihugu cya Tanzania kikaba gishaka kuzitahukana ku nguvu kwari guca ku masonga mu kanya tubashikiriza n'ayandi makuru twabateguye mu idonido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
Ndaje kubaha mwiriwe nongera n'abahanika ze hano makuru tuyahere ku myaka ine umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi kubwiwe ngo igisata cy'ubutungane cyari sununuye kuko ubu ubukoze icyaha aragihanirwa kandi kigiye kwisununura kurusha ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe ry'imyaka ine amaze ku butegetsi aho yariko aradondagura ibyo yaranguye muri ico gisata havuga ko ingingo zitandukanye zagiye zirafatwa kugira ngo zuzurize abanyagihugu kuri kira Evariste Ndayishimiye
mu bijyanye n'ubutungane ubu mu gihugu ntawe ugikora icyaha ngo kijyane inzego z'ingamiramabi n'abashyikiriza amanza baragira amatohoza kandi inkozi z'ikibi zigafatwa zigashengezwa bataravye igihagararo cy'inkozi y'ikibi hadutse amatati hagati y'abantu naho naho tutarashika kwihangiro nyezina haraboneka akarusho kuva aho dushingiye intara yo kumugina igizwe n'abahuza wo kumutumba tukongera tugakomeza inama nkuru y'ubucamanza kugira uwakira urwango ndagonde n'amasentare yo hasi ashobore kuronka urwego yitura ivyo vyose bigiye kuronka akarusho ahibwirizwa bishasha rishingiye ko hasasa umucamanza umwe kugira ngo ahinyuke ashyire urwango ndagonde izo ngingo zose turabona ko zazanye impore mu gisata cy'ubutungane naho tugihanzwe n'ibirarane z'imanza zaciwe nabi mu bihe byahera tukaba twizeye ko nazo nyene zigiye gutunganywa ku neza y'ababuranyi ku bijyanye n'ubutungane bunywanisha turategera akababaro abarundi bafise ko wa mugwi wo kurondera ukuri no kurekuriranira utaraheza igikorwa kugira ngo ingingo zijanye n'icokorwa ku vyabaye zifatwe mbere ako kababaro kariko gatuma hari abashaka kudushira mu nzira idashika abo twabasaba kwihangana bizigiye ko umubabaro wabo ari wacu kandi ko kajya gatima ko kwihangana bagize kuva ubwicanyi buba ariko ko baranga n'ubu ahandi hoho twaba tumera nka wa wundi yavuga ko intembo y'umwana ipfa mu magodoka kuko yihuse yabyaye ihumye ndabizeje ko ukuri tumaze kumenya atakuzoja bitewe bitewuke ingingo zizofatwa
umugambwe fraternite patriote ineza onako intware ya Varisito ndayishimiye y'imyaka 4 amaze ku butegetsi ataco bari kwitega ko kuko umugambwe Sende David atani migambi wigeze werekana ifasha abanyagihugu Francis Lohero arongoye uyo mugambwe yavuga ko intware y'imyaka 4 ataco ashite ko uhiwejwe ubukene buri mu banyagihugu cyo kimwe n'iduga dasanzwe y'ibiciro byankenerwa mu Burundi kugwanya politike bakwiye gutahura ko guhiganirwa kurongora igihugu bikogwa mu ntumbero yo gutorera inyishu ibiba bihanze igihugu kuri kwa Francis Rohero yabivugiye kuri radio Isanganiro
Nagenda rimuse yuko igihe mu 2022 umukandida w'umugambo uri ku butegetsi yitoza yaravuze aremeza yuko ata programme afite imbere y'amatora kandi mu miyamamazo yaramenyeje ko abarundi badatora programme ko batora umuntu umugambo ufite icyo wabamariye bisigura yuko jewe mu kwiyumvira ngo mu myaka 4 ngo hakozwe iki mfatiye kuri izo bibiri nemeza yuko urundi rutari kuragira kuri programme ni kandi yuko tudafite icyo tubaza mu bisanzwe yatana kimwe baduhaye nka programme igihe umukuru w'igihugu yashyirizwa mu banga bisadiye igitega yaravuze yuko abarundi bofita amafaranga mu mfuko n'ico bafungura mfatiye kuri ivyo ngashandari ngene amahera y'igihugu yagiye arakoreshwa muri iyo myaka 4 bavuye kuri bije mu mwaka wa 2022 yarigeze ku 2008 miliyaridi uno munsi myaka 4 igeze tugeze ku 2400 miliyaridi z'amafaranga y'urundi nibutse yuko muri izo byose byerekana ko amahera leta yagiye akoresha yababa hafi 71% kwijana y'amahera leta ikoresha bisigura ko atakintu na kimwe kinini nya cakoze mu kujana mu by'umwimbi nivyo byagiye birasigura ingene uno munsi iboneka yuko amafaranga yagiye atakashiro gasanga myinshi ntiyajanye muze kugiza umwimbi iyo tutazihangira dushobora gushika ko ku mwaka cyane ku myaka 2 umwe wese agira ibyo abonye agira ibyo ahambije ni ibi bituma uno munsi basubira yuko ibintu byose mva amafunguro dushobora kwifuza tubiro nka prize kubihabira nk'ibitoro n'ibindi bintu byose bitandukanye iz'ibiciro bikaduga ibyo bisigura ico cyambere iyo ata programme ufite iyo utagira icyo ushingiye ko kigaragaza ibyo bintu rondera dushobora gushika ko nico bituma twe mugambi wacu twerekana yuko hafi yuko kwa mu programme mu mwaka uheze ari ico bigeze kuvuga ngo vije programme ubu cahereye igikintu kije nko guhimirira Sloga kihiriranga chatereza kuba icyo kiko kiragenga igihugu no munsi ni byinshi cyane nimwe mwarasigura nti imigambwe abayirongoye abayirimo arashaka kuja mu mabanga ni biyigishe cyane cyane politiki politiki yo kugira ngo gusanga abantu batsinde amatora ni kugira ngo bahigare kugira ngo batsinde ingorane ziri mu gihugu nibaza yuko abarundi bavuma biga aho bari hose imyaka iza bazokuma batera imbere burundi ntibyicaye
Kuri wa kane tubandanje n'amakuru twateguriye niho hatangura igikorane kizomara iminsi itatu ikigorane cy'umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igikorane ngo cyo gushima imyaka 4 yamaze ku butegetsi icyo gikorane kikaba cyabereye muri komine Nyabihanga ni mu ntara ya Mwaro umuntu mbere yo gutegura icyo gikorane cyatwaye imiliyoni amajana atatu y'amafaranga y'amarundi abakozi bose bakorera mu ntara ya Mwaro cyo kimwe n'imvukira n'abikorera ibyabo muri iyo ntara bakaba basabwe gutanga ku nguvu intererano yabo kugira icyo gikorane kigende neza ku bijyanye n'icyo gikorane ngo hatozwa ku nguvu amafaranga yo gutegura icyo gikorane cyo gushima imyaka 4 umukuru w'igihugu amaze ku butegetsi ngo n'ubusuma abweruye kujanye n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'abanyagihugu bugeze ahatemba ivyo bivugwa na Jean Nduwimana avugira ishiramo rikome aho asaba nyabuna ko ibikorane bene ivyo byo tunganywa gushasha bakareka kununuza abanyagihugu atana mikoro bifitiye kubera ubukene n'inzara bizuri inzara kurikira Jean Nduwimana avugira ishiramo rikome
twebwe mu ishiramo rikome tubona yuko biri mu isesagura ni isesagurwa ryeruye ry'amatungo y'abenegihugu eraba nk'ubu umunyagihugu wese w'imvukira ya mwaro cyangwa akora imwaro cyangwa umudandaza akubitirwa gutanga amafaranga kandi menshi uravye rujya rwandiko ruca ku buhinga ngurukana bumenyi bagenda urabona amazina y'abantu benshi batanga amahera ku rutonde ku ruhome miliyoni n'imiliyoni aho rero urumva iki gitangaje kandi kibabaje umenga no guhiganwa n'utayafise ngira ngo afumaje kuyagurana ngira nti habura nabaje kwaka amakredi muri banke kugira babone kuri urwo rupapuro dusabye rero dushimitse kugira ngo ivyo bintu byo gutangisha amahera kugira ngo abantu baje gusenga ivyo uhagarara abanyagihugu twumva ngo babizo komine bakomine Nyabihanga kiriko kirabera ico gikorane twumva ngo batangishwa ivyo kurya hawudeze zo kugira ubirya uwariwe ivyo byo kumobiliza ibintu vyifungurwa n'amafaranga tagira uko angana none igikorane gishoboka twe twamatubona ibikorane ababikorana amashengero ayorwa atategura ibi bikorane byinshi ariko kubyukuri nta mahera arinda gutangishwa bitagenda dusabye rero ko mwishyiramo urikome ko ibintu bijanye n'ibikorane byosubirwamo mu nteguro yabo umuntu yifuza atunganya igikorane akagitunganya ku buryo bwiwe akagitunganya ku buryo atarimve akugora abanyagihugu basanzwe bigorewe n'ubukene
inzamba
turandanya namakuru twateguriye kuri radio inzamba gateka kawe mu gisata kijanye n'impunzi igendekezo rya 20 ruheshi ukumwa kutashe harayimbazwa umunsi mpuza makungu wahariwe kuzirikana impunzi ni muri iyo ntumbero Brigitte Mukanga eno aserukira ishyirahamwe mpuza makungu rijejwe impunzi HCR mu Burundi yateye akamo umuntu uwo ari we wese gushyigikira impunzi no kuzifasha kugira ngo zihabwe agateka gakwiye imbere y'uko zitawuka mu bihugu byabo yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu mu itangazo yasohoye guhimbaza umunsi mpuza makungu hariwe impunzi tega amatwi Brigitte Eno
dans le cadre de la journée mondiale de réfugiés dans le cadre de ce thème de cette année qui est donc la solidarité avec les réfugiés et les solutions avec les réfugiés.
Muntumbero yo guhimbaza umunsi mpuza makungu wahariwe impunzi no muntumbero yo gukurikiza icivugo cy'uyu mwaka kijanye no gushyigikira impunzi no kuzifasha gutora imico z'ibibazo zifite turahamagariye umuntu uwo ari we wese gukora igikorwa cy'urukundo uko cyo bakingana kose akaremesha kandi agatera intege impunzi mu mashuri kubaha akazi kubaha amahirwe angana n'ay'abandi banyagihugu n'ibindi n'ibindi birakwiye ko impunzi zifashwe mu migambi yazo yo kwigeza imbere mu bihugu by'abahaye ubuhungiro impunzi zibwirizwa guhabwa agateka zikwiye imbere y'uko zisubira mu bihugu byabo zigishakiye
car les réfugiés doivent mener une vie décente en attendant que les conditions s'améliorent dans leur pays pour pouvoir repartir dans le cadre du rapatriement volontaire.
Musimukuru muzamakungu wahariwe impunzi ushitse mu gihe impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda zivuga ko muri rusangi ibintu byifashe neza umutekano muke bahunze mu Burundi barawufise aho baherereye abari mu makambi y'impunzi bavuga ko babanye neza n'abagenzi babo baje bava mu bihugu bitandukanye bakavuga mbere ko no gushigikirana bashigikirana harimwo no guhana abageni ariko rero basaba igisata ca unikijejwe impunzi yashe gukuraho ibyicaro bitangwamo imfashanyo ihabwa impunzi igahabwa bose kuko hariho abataronka ingene biringunganya twumvirize bamwe mu mpunzi bo mu ikambi ya Mahama ni mu bihugu cy'u Rwanda
umunsi mukuru muri rusange uje ibintu byifashe neza kuko duhereye nko ku bijyanye n'umutekano kuva mu 2015 dushyitse inaha mu Rwanda muri aziko twari duhunga umutekano muke aho twashyikiye twarabubonye kuko gushyitse ubu nta kiraduhungabanya gifatiye kuri iki cyane kiriya
tubanye neza n'abaje bapfa mu bihugu bitandukanye aho tukaba twovuga nk'igihugu cya Sudani y'Amajyepfo tukavuga igihugu kibanye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hari abaje bavayo tukavuga igihugu cya Ethiopia nabone barimwo bose rero babanye neza gushika ubu nta wujya urwara uwundi amuziza iki cyane kiriya reka mbere no gushingirana turashingira turahanda abageni ata ngorane n'imwe
mu bijyanye n'imibereho ya minsi yose twebwe nka twebwe turi mu cyiciro cya bisi cya gatatu turababaye cyane nuko tutaronka ibyo dufungura kuko bibaza ko dufite imbaraga ngo tukaba tujya guparapara hirya no hino ariko si byo kuko n'ako kazi hari aho tugenda tukakabura tugasaba rero ishyirahamwe HCR gukuraho ibyo byiciro kugira ngo impunzi zose zifatwe icyo kimwe kuko hari abajya kurongera ubuzi bakaburura.
Impunzi z'Abarundi ziba mu bihugu byo muri kano karere zibayeho mu magorwa atagira uko angana cyane cyane mu gihugu cya Tanzania aho zama zaburabujwe zitegekwa guta ku nguvu mu gihugu cyabibarutse. Ije bivugwa na CBDH Vicar Runani rukurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazi na muntu kimunzi ziba mu makambi ubwo Runani rugatera akama makungu na cyane cyane ishyirahamwe riraba ibyerekeye impunzi HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo impunzi zifatwe neza hakurikijwe amategeko azigenga. Tega amatwi Jean Bosco Vyizigiro n'umuvugizi Runani CBDH Vicar.
Kuri uyu munsi rero CBDH Vicar yateye akamo amashirahamwe n'ibihugu dutanguriye kuri hase twahisabye ushiraho inzira ituma habaho umutekano w'impunzi mu bihugu bitandukanye zirimo cyane cyane turabye nko muri Tanzania bababuze guhungura impunzi ku nguvu kandi twahisabye gushiraho umurongo w'ibiganiro mu bihugu bimwe na bimwe turongera kuvuga nka Tanzania cyo tuma abayoboye impunzi bumva ko kuzirukana ku nguvu bitandukanye no kuzirindira umutekano kandi no kuzirinda guhohoterwa. Twahise gusaba ibihugu bifite impunzi ku butaka bwazo ko byokora uko bishoboye kugira ngo byongere umutekano w'impunzi ziri mu makambi muri ibyo bihugu kandi ko byo shiraho inzira ituma habaho gusuzuma niba impunzi ziri kwiga cyane ziriko ziravugwa. Twabasabye kandi gushyiraho ingamba zituma impunzi zibasha kugira uburyo zifashije aho bishoboka bitume ubwazo ziteza imbere mbere na kominote zibana ikabyungukiramo. Ibihugu bitera inkunga impunzi nabyo twabisabye kongereza no gushigikira impunzi kugira ngo zibashe kwifasha mu mibereho ya buri munsi kandi zibashe no gufatikanya nabo zibana. Gushigikira amaproje atuma impunzi ubwazo zisanga ziriko zirakora kandi ziteza imbere mbere mu bufatanye nabo babana.
Ikuru ryojwi rya Jean Bosco Vyizigiro umuvugizi w'Urunani CBDH Vicar duce dusozera kwa makuru twa kontra bashikiriza abashimiye mu mwese mwarimu duteze abiri nshimire kandi bagenzanje bafashije kuyatorokanya no kuyegeranya kugeza aho muyumviye kuri mikoro mari 18 diko de nazwe nkaba ndabifurije kuranigwa aho muri hose naho gutaha kuri radio Inzamba agateka kawe.